Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Bonfils Niyongere.
Kumusu wakani gene kezo jacho minichenda nzero umwaka mbili na mirongi vili nagata tukuli hadiwi nzamba gate kakawe numanya makuru mukirundi abugwa kuru na mugoro batu watumila gukulikila na ikaze ni guanyo ayo makuru na yo agizgo ningi ngunguru nguru zikulikila imande zibiri z'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi zisane zihanganye ivyo bibonekera mu mvugo zikoreshwa n'abategetsi umukuru w'igihugu bene n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi mu gihe kuw'Imana hategekanijwe ikoraniro risanzwe ry'uwo mugambwe harabibaza ko ico cuka kibi gishobora kuhava harabandanya gufatwa ingingo zo gusubiza ku murongo abategetsi batandukanye bo mu ntara ya Rumonge umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu n'umutekano Martin Interetse aherutse gufuta amafaranga ahora atozwa ku gituro kimwe cyaho mu Rumonge abahora bakoresha gituro bari ruhutse indwara ibangamiye ibitegwa mu ikambi y'impunzi ya Rusendani mu gihugu cya Repubulika ya Ntwaro rusangi ya Kongo irahagaritse umutima impunzi z'abarundi baba muri iyo kambi bavuga ko iyo mirima yahora ibafasha mu kurindira imfashanyo baronswa bahawe n'ishyirahamwe gitaye impunzi ku isi HCR basaba abajejwe iyo kambi gutorera inyishu ico kibazo saya gusa twabateguriye n'ayandi muraguma muduteze yombi
Inzamba
ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru dohera mu gisagara cha Makamba ni mu bumanuko bw'u Burundi ku nkuru iciye ku masonga ikiziga cy'umuntu w'umugabo cyaratowe kuri uyu muhinga wo ku munsi wa gatatu ku mugwa mukuru wa komine Makamba mu gisagara cha Makamba uwo mugabo azwi ku izina ry'umukristu rya Desire ikiziga kiciwe kikaba cyatowe cyamaze no kononekara kuko amakuru ava muri karitsiye ya Makamba ya mbere abivuze uwo yahoze mu gisirikare cya kera XFAB aturuka muri zone bwiza abanyagihugu bari Makamba bakavuga ko batamenye ico bacaratumye yitaba Imana bakavuga mbere ko batari bazi nuko abaho hafi muri iyo nzu basanzemwo ikiziga ciwe ababanyi begereye aho ikiziga ciwe catowe bakabahamagawe n'umunuko waduhuka uva muri iyo nzu ivyo bikaba bibaye mu gihe haheruka gutogwa ikindi kiziga muri Kigarama giciwe umutwe muri komine Nyanzalake iyo ntara nyene ya Makamba naco nyene ico kiziga kikaba kitamenyekanye tubandanye amakuru twateguye mu gisata cha politike umugambwe CNDD-FDD uzogirikwaniro kaminuza ryawo kuri uyu w'Imana ni kwigenekezo rya 2020 nzero igitega ku mugwa mukuru wa politike w'u Burundi iryo koraniro rijitse mu gihe hibonekeza gutumvikana gukomeye hagati y'ibihangange by'uwo mugambwe aho bamwe bari kumwe n'ukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye bifuza guhindura ingene bamaze imyaka 18 batwaye igihugu abandi nabo bacuditse na Veriano ndi kuri umunyamabanga mukuru w'umugambwe bakaguma banana ko ivyo ataho byova reka inkuru tuyibaze Jean-Marie Ndabashinze
iyo nama kaminuza ishitse mu gihe abagize uyo mugambwe bagize iminsi barabana ayingwe bivuye mu kutabona kumwe ukuntu igihugu cyotwagwa nkuko amakuru ava muri CNDD-FDD abivuga ngo hari umugwi uri nyuma y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye wemera ko igihugu cyapfuye cishwe hanini n'ibiturire ubutungane unaniza abanyamitahe abategetsi bameze nka ya mpene irisha ahiziritse n'ibindi bibi ku rundi ruhande hagaragara Reveriano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe bavuga yuko igihugu gipanze kandi hari uwasize gipanze wewe yita ko ari nawe bubakiye ko system
kujya bakaturwa bavuga ati uri pete no kwatewe kredia navuga tuti uri nkuru nziza tukubatse ko system imyaka ibihumbi n'ibihumbi abiza tuve ku isi tubiraga abana buzukuru bati harabaye kujya Ibrahimu ariko kurabemera ariko imbere ya Ibrahimu hari abantu mugabo bavuze kwemera bavuga bati abemera bose byatanga ku Ibrahimu aba pata mugiugu wose yata kurejari kuri hundi nzo tuenda nani inaki bihumbi sakiriho kutoke watu mama amakufa yuo watu kwa tii uyu uyawa yeho mugiugumbi mugiugumbiiri na mirongumbiiri na mirongumbiiri
kubwa Evariste ndaishimiye umukuru w'igihugu ngo hako abandaniriza kuvyakozwe ico yita continuité ngo yotuma yemera gapfa
nidambiye continuité dore sadalo mara ngo mwarasinye ngo mwasinya mubona kumuro president wa leta rero yari muhimbiri bavuze naje wese sinye muhimbiri ndabyemeza sinshowa ushakara baranyikura ko kare haradoza abandi babasinye cyo sindino sinshobora kugendera kuri contract yeze nzobyisomera ndavyikorere jewe ndavyisinye muracamugenda mwandikishe muti hote traizo je nasomye mwibwirizwa shingiro umukuru w'igihugu arahanwa akazimbere y'ubutungane ankado hote traizo antuka kugarukana iby'igihugu bibwe nta hote traizo irimo igihugu ntigipfungwa jewe neva ndakwemereye bagenda umfunge nzira igihugu no gupfa cyenda byemera hakwiye igihugu gipfa nopfa sinshobora kwemera rero ko igihugu kiguma gipfa ari jewe ndagihagararira reka mfumenta hanyuma muze musigare muracisha ntabona mugabo mbona sinshobora kwemera kugiherekeza
amakuru ava mu gihugu hagati avuga yuko abayoboke ba reverie ndi kuriyo ngo baca kumuhana umuhana bariko bigisha yuko Evariste Ndayishimiye yataye umurongo ngo yataye iragibasikiwe na Pierre Nkurunziza bagatanga uturero yuko muvyerekeye imigenderanire yuko iyegereje abo Petero Nkurunziza yamye ababwira yuko ari abansi babo abo nabo ngo n'ubumwe bwa Buraya n'igihugu kimwe mubiri mu karere Burundi burimwo
Jamarinda bashinze arakenuye tubanze amakuru twateguriye mu ntara ya Rumonge aho umushikiranganje w'intwari hagati mu gihugu yafashe kuri no wa kabiri ingingo yo gufuta amafaranga yo ratozwa ku gitoro kiri ku isoko y'abigenga yitwa Rwagura supermarket yo mu gisagara ca Rumonge iyo ngingo ikaba yafashwe kuri no wa kabiri mu nama umushikiranganje yagiranye n'abakoresha ico gitoro aho bavuga ko bashimye iyo ngingo reka inkuru tubibaze Pierre Gahungu
iyo ngingo y'umushikiranganje w'intwari yo hagati mu gihugu iraba amafaranga yahora atozwa ku kituro kiri mu isoko yitwa Rwagura supermarket gisagara ca Rumonge amakuru uruganda rwa radio Inzamba rukura mu bunguruza abantu n'ibintu bakoreye muri icyo gituro avuga ko imodokari zatozwa amafaranga atandukanye biturutse ku bwoko bwazo imodoka yo mu bwoko bwa Coaster yahora itangirwa ibihumbi bibiri cyo kimwe na Yas nayo Probox ikishyuzwa igihumbi ibimodoka binini nk'ikamyo byatanga amafaranga ibihumbi bitatu reka ntibyagarukiraho kuko n'amapikipiki yahora atozwa amafaranga amajana atanu nayo ikinga ryinjiye muri icyo gituro rigatangishwa amafaranga ijana abo bahora batozwa ayo mafaranga barashima iyo ngingo y'umushikiranganji kuko ayo mafaranga bahora batanga atanaje no mu kigega cya komine
aya mafaranga rero ntiyaberaye yinjira muri komine ahubwo yari ayakambi kahaga umukuru w'igihugu aheruka kuvuga ko ategereje gusambo kayegeranya kugira ngo atungire ku ruhande tugasaba yuko izi ngingo zose zagaho turazashyizeho n'aka kagwi burimwo uwahatari buramatari ku ntwaro ya mbere komine intara intara igishingwa intara ya Rumonge igitangura hakabaho kandi n'utugwi twagiye turashingwa nabara matara yagize kabiri aho hose hagoma hagaruka izina ry'uwitwa Kabirya yitwa Niyibitironze Jahed gatonze amahera mu mpande zose harimo rero nayo ahora atoza ngaha mu isoko ya Rwagura supermarket tugera turashima kubona umukuru w'umushikiranganje ajeje intwaro yo hagati mu gihugu yarabibonye yarabitahuye harimo agafata ingingo yo guhagarika ayo manyanga iryo tuzo ry'ayo mafaranga nta kindi agamije atari ukutungisha akagwe k'abantu bamwe akagwe k'abantu bavuga bihaye gusa buri gihugu atacamira
ayo makuru abandanya amenyesha ko bene gutoza ayo mahera bagizwe n'akagwi karongowe n'uwitwa Japhet Niyibituronsa akaba yari yafatikanyije n'uwahora ari musitanteri wa komine Rumonge ubu afunzwe hamwe n'uwahoze ari buramatari w'intara ya Rumonge icyo bakoze bimuye igituro cahora hafi y'isoko ya Rumonge bacimurira muri ico kibanza kugira ngo begeranye amafaranga abo bantu bakaba bari muri kakagwi umukuru w'igihugu waherutse gutegeka buramatari mushasha wa Rumonge ko yosambura
Pierre Gahungu arakenuye tumira mate dure tubandaye n'amakuru twabategori
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Kadi Inzamba agateka kawe amakuru twabateguye tuyandanize Inyanza Lac mu ntara ya Makamba mu gisata cy'ubuvuzi n'ubutungane. Abakozi babiri bo ku bitaro bya Nyanza Lac na batatu bakora akazi ko gucungera ibyo bitaro barayijoro rya mbere mu gaco ka parike ya Makamba bafashwe nyuma yo gukurwa ku kazi n'urongo ibyo bitaro Ernest Uwezo, aho akibazana mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu yababwira ko baje kumubera ibyabona mu matati y'ubusuma bwaheruka kubera kuri ibyo bitaro inyuma yaho atumiwe ko na parike ya Makamba ngo aje kwisigura. Abakozi bandi bo kuri ibyo bitaro basaba ko bagenzi babo bore kugwa ko kubwo busuma ngo atacu babuzi ko teko inkuru tuyibaze Janvier Habarugira.
Aba barayi bafashwe bagafungwa bashikanywe mu gipolisi na muganga Ernest Uwezo arongoye ibitaro bya Nyanza Lac ni batanu. Babiri muri bo ni abakozi bato bato bamwe bita abapranto na batatu bakoresha ishyirahamwe ricungera ibintu bita Societe de Gambriage, muri bo harimwo umwigeme. Ayo makuru akavuga ko bavanywe ku kazi na muganga Ernest Uwezo arongoye ibitaro ababwira ko bagiye kumusurira muri parke ya Makamba. Ibyo ngo bifise inkomoko ku cyumba cyakoreshwa aho baturira imiti yataye igihe cibwe mu kwezi k'umunani igenekezo rya 11 umwaka uheze. Inyuma yo kwibwa abakozi bari barayizamo bose ngo bakaba bategetswe kukirondera batakibura, ariyo naho baca baja mu byambu kiraheza kirafatwa ku mudandaza w'ibyuma byakoze ngaho Inyanza Lac. Abakozi bakaba baciye bashikiriza uwo yafatanywe ico cuma urongoye ibitaro nawe amushikiriza igipolisi. Uwo mudandaza yahavuye ategekwa gusubiza ico cuma aranariha amafaranga angana umuriyoni w'amarundi ku bindi byose vyoba vyari bimaze kwibwa kuri ivyo bitaro. Uwo mudandaza yagumye avuga ko bomurekura akaja kurondera aho yabiguze ko ariko biranka, gusa yavuye arekugwa atanze amafaranga asabwa n'ibitaro bya Nyanza Lac. Niho yahava afata umwe yagurira ko ico cuma ariko ngo amutwaye ku gipolisi. Muganga Ernest Uwezo arongoye ibitaro bya Nyanza Lac ahamagawe kugira ngo uwivye yagirizwe uwatswe amafaranga nawe ayasubizwe. Yaranse kwitaba mu gipolisi ariko guhava uwo yari yafashwe igipolisi kimurekura. Uwo mudandaza niko kwitwarira muganga Ernest Uwezo arongoye ibitaro bya Nyanza Lac muri parike ya Makamba kugira ngo asubizwe udufaranga twibwe. Amakuru dukura ngaho ku bitaro bya Nyanza Lac ariko akavuga ko abakozi bagatangazwa n'ingene yakuye abakozi ku kazi ababwira ko bagiye kumubera icabona ariko bagaca bafungwa mu gihebo ico cuma berekanye uwo bagifatanye kigaheza kigasubizwa abanje gufungwa mbere akanariha amafaranga angana umuriyoni ageretse kuri ico cuma casubijwe. Bakavuga ko hashobora kuba hari ibindi binyegeje inyuma y'iryo fungwa. Narija muganga Ernest Uwezo yanze kwitaba mu gipolisi kandi uwakoze icyaha yafashwe. Bagasaba ko abo bafunzwe barekugwa kuko atacabagirizwa kuko ataruhara babifisemwo. Twamenyesha ko ibyo by'ubusuma bw'ibikoresho byo kwa muganga bumaze iminsi bwibonekeza mu bitaro bitandukanye byo mu ntara ya Makamba. Icuma bakoresha mu gupima amaraso kikaba cyaheruka kwibwa ku bitaro bya Komine Kayogoro muri Munyonyo umwaka uheze. Abakozi babiri b'ibyo bitaro hamwe n'umunyagihugu aba hafi yavyo baraheza barafatwa baja gufungwa barekugwa ari uko bemeye kukiriha. Radio Inzamba agatakawe tukaba tutashoboye kuronka Ernest Uwezo arongoye ibitaro bya Makamba kugira ngo atange umuco kuri iyo myidogo.
Janvier Habarugira arakenuye. Imbere yo gusozera amakuru twabateguriye dusimbire hakurya yatangagika mu ikambi ya Rusenda hari indwara z'ibiterwa zibangamiye imirima y'impunzi z'abarundi ziri muri iyo kambi. Izo ndwara zibangamiye cyane cyane ibitoki n'ibigori mu gihe ibyo biterwa ari byo byahora bifasha izo mpunzi mu kurindira kuronka imfashanyo bahabwa n'ishyirahamwe HCR kwiboneka. Basaba amashyirahamwe akorera muri iyo kambi kubafasha kugwanya iyo ndwara ngo ahandi ho bashobora kuzohava bicwa na kigoyi kuko izo mfashanyo zishobora kumara n'amezi atatu zitarabashikira. Reka inkuru tuyibaze Karine Dusabe.
Iyo ngwara yadutse mu bitegwa ikarira cyane cyane ibigori n'ibitoke, ibigori birabora, ibitoke navyo bikuma. Izo ngwara ngo zikaba zitangwa kwibonekeza mu minsi ya vuba aho babona ko bagiye kuzohava batemagurira hasi ibitegwa byafashwe. Umwe muri izo mpunzi hariganye ingene byifashe.
Ibigori twateye biragwaye, ibinyoni byinshi biguma bijya ibigori, nta nicyo tubona tuzokurayo. Kwanza turiko turiyumvira dutangure kubitemera hasi. Kubera ibikoko ni byinshi biguma bijya ibyo bigori n'ibitoki byose biragwaye, twari twateye byose byaragwaye biguma bihishira bigaca byuma.
Bavuga ko izo ngwara zije kongera isibe mu gihe ibigori n'ibitoke byahora bibasahiriza mu gihe baba barindiriye imfashanyo ya HCR nayo nyene iza nabi nabi.
Yengo rwo usaba vrema amashyirahamwe yo ngaha mu nkambi hata n'izindi shyirahamwe tujyaje imirimo ngo dufasha abasi kugira ngo dufashe imiti yo gufatwa ku kigori kuko ngaha ibigori kadufasha mu gihe tuba turaronka ifungurwa ngaha mu nkambi. Ikigori kadufasha tukaba turahereza nk'abana bakaba barahinahira ikigori mu mwanya wo kubatarira ya mezi tuzaronka ko imfashanyo yacu. Ibigori kingaha kadufasha igitoki cyeze turahimba kadufasha itaho gufasha umuryango dufasha kweli wakaduheza umuti tukaza tapoma ibitoki wakaduheza umuti uze tapoma n'ibigori.
Uruganda rw'amakuru rwa Radio Inzamba twarondeye ubujejwe ikambi ya Rusenda kugira ngo agire icyo abivuze ko ntitwashoboye kumuronka.
Tavin dusabe arakenuye nino ngaha nyine duciye dusozera amakuru twabateguriye. Shimire mwe mwese mwariko muradukwikira, mwakoze namwe mwese abaterereye kugira no makuru aboneke. Bonfisi niyongere nariko ndayabashikiriza, ndabike banuye, ndababwira nti mugira amahoro mu byanyu no mu banyu na gahwana.